Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kabiri itariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Ntambara zongeye kuvuka mu bijombo none mu gatondo mu rukerera zimaye imaye ziyobowe uza wita ngarukiye. Ngarukiye agize igihe ahimba indirimbo avuga kuko azirukana abanyamurenga akabakura muri Congo wosanga yubuye iyo ntambara.
Uwo ni Farura Kaburahe, umuyobozi wa groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira, ahavugwa ibitero vya Mai Mai byakomerekeje abantu bashika kuri 10 mu bwoko bw'abanyamurenge. Iyo nkuru harimo niyerekeye ivyo leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo bariko barasaba mu biganiro yarusha hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse. Turayahera kuyavuga muri Central Africa. Umupolisi yamuka mu gihugu cya Mauritania umunteko zawo ni muri Central Africa yarishwe ku munsi wa mbere mu gisagara cya Bria ni hagati muri ico gihugu. Abandi batatu barakomereka mu gitero cyakozwe n'abarwanyi baba anti Baraka bavuga ko barwanira idini Kristo muri ico gihugu. Wa polisi bari bacungereye ikambi y'abatejwe izabo muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yaneguye ico gitero. Umupolisi akabashikanye 13 ku gitegera c'inteko za ONU zibungabunga amahoro n'umutekano muri ico gihugu zimaze kwicwa kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2017. Antonio Guterres yahojeje umuryango wabuze na leta ya Mauritania. Yongeye avuga ko ibitero bigabwa ku nteko za ONU zibungabunga umutekano bishobora gushirwa mu murwi ibyaha byo mu ntambara. Asaba leta ya Central Africa gutanguza amatohoza abagirwa bakazocirwa imanza. Leta y'Ubusuwisi nayo yatangaje ku mugoro wa wejo ku munsi wa mbere kwigiye gusubiza Nigeria imiliyoni z'ababa amajana 321 z'amadolari y'Abanyamerika yibwe n'uwahoze atwaza igikenye ico gihugu Sani Abacha. Mu kwezi kwa gatatu 2016 niho Ubusuwisi na Nigeria byasinye amasezerano yo gusubizanya ubwo butunzi bwibwe. Izo miliyoni amajana 321 z'amadolari zari zabitswe na Luxembourg mu nyuma zifatwa na Sentare ya Geneve mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2014. Sani Abacha yatwaye Nigeria kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993 gushika 1998 afuye akaba yagirijwe kuba yarasahuye imiliyaridi 2.2 z'amadolari y'Abanyamerika ayakuye muri banki nkuru y'ico gihugu ca Nigeria. Ibihugu 123 biri muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI kuva kuri uyu wa mbere bikoraniye ku cicaro ca ONU mu nama yami bihuza buri mwaka. Bariko barabira hamwe ko bemeranya kwicaha c'igihugu gitera ikindi coshirwa mu bindi byaha bitatu iyo sentare isanzwe ikurikirana. Amakuru atangwa n'umuhinga muri ico gisagara muri ico gisata murambabarira atashimye ku izina ryiwe rija habona avuga ko ico kibazo kitoroshe. Avuga ko hari ibihugu bishobora kuzokurikiranwa mu gihe ico caha co kwemezwa. Ibyo navyo ngo ni Uburusiya bwigaruriye intara ya Georgia na Crimea. Abandi n'abafaransa, abongereza n'abanyamerika boba bagirizwa urufu rwa Kadafi muri Libya. U Rwanda hamwe n'Ubuganda nabyo byoba byagirizwa kuvogera Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hamwe n'ibihugu bitari bike bifise uruhara mu ntambara mu gihugu cya Siriya. Hakenewe 2/3 by'ibihugu biri muri CPI kugira iryo tegeko ryemerwe, no kuvuga ibihugu 82 kuva igishingwa gushika ubu. CPI ihana ibyaha bihotira ikiremwa muntu ihonyabwoko hamwe n'ibyaha byo mu ntambara. Icaha c'igihugu gitera ikindi kirategekanijwe muri aya masezerano ariko ntikiremezwa kugira gitangure gukurikiranwa nk'itegeko. Abategetsi ba Maroc batangaje ko abimukira batatu bamuka muri ico gihugu barimwo umugore umwe bafiriye mu mazi, abandi 40 bararokorwa inyuma yaho bwato barimwo buzamiye ku nkengera z'igisagara ca Larache ni mu mazi ku ruhande rwa Maroc. Ubwo bwato bwibiye haheze imisi hatowe ibizigo 8 vya bimukira bamuka ku mugabane wa Afrika iri munsi ya Sahara ku musenyi hafi y'igisagara cha Tanger bariko bagerageza kwinjira muri Espagne n'ubwato mwibahari Mediterranean. Kunchuro ya mbere kuva mu mwaka wa 2011 umutegetsi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni agiye kugera urugendo muri Korea ya Ruguru igihugu kibandanya cyongereza ibitero ibikorwa byo kugerageza ibirwanisho bya nuclear na misile. Oni yatangaje ko umwunganizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU mu bya politike Jeffrey Feltman yitezwe kugendera Pyongyang kuva ku itariki ya 5 n'ukuvuga kuri uyu munsi wa kabiri gushika itariki 8 z'ukwezi kwa 12 turimo yitabye ubutumire bwari bumaze igihe bwararungikitswe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru mu biganiro na ONU. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric ejo ku munsi wa mbere. Feltman azobonana n'umushikiranganji w'imigenderanire hamwe n'andi makungu wa Korea ya Ruguru ariwe Ri Yong-ho hamwe n'icegera ciwe Park Myung-guk. Akazobonana kandi n'abahagarariye ibihugu vyabo hamwe n'abakozi ba ONU muri ico gihugu ca Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru nk'uko mubizi ibandanya yagirizwa kutsotora amakungu mu kubandanya itera igerageza ibigwanisho bya misile.
Arakoze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Bunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo. Abantu 10 nibo bakomerekeye mu gitero cy'abamayimayi bagize ku banyagihugu b'abanyamurenge bo mu Gahuna muri groupe ya Bijombo mu karere ka Uvira kuri uyu wa mbere aho muri Republika ya Demokrasia ya Congo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
N'abantu 10 nibo bakomerekeye mu migwano yongeye kuvuka mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu karere k'imisozi miremire ya groupe ya Bijombo mu mwana w'umugahuna hagati ingabo z'abamayimayi ziyowe na Ngarukiye n'insoresore z'abanyamurenge zituye mu mwana w'umugahuna. Ku ruhande rw'abaturage b'abanyamurenge hakaba hakomeretse abantu 10 mu gihe abakomeretse ku ruhande rw'abagwanyi b'abamayimayi bataramenyekana.
Bake mu gitondo cyamwe n'igitsenzo hala ya simu gahuni nuko intambara giraza irarwana mu mwanya hakomereka abana bacu basandatu turabikora turabajana ivungu bikomere zose n'ikumi ikomere zimwe zaraswa amaboko izindi amaguru abandi munda naho mayimayi ntawomenyaga mu matokero yabo hari uruhande rwabo imbere y'umugabo naho habisoko niho mayimayi ihagaze.
Umuyobozi w'igurupe ya Bijombo yongeye kuvukamo iyi migwano bwana Furaka Barure aragaruka ku mpamvu y'iyi migwano.
Intambara zongeye kuvuka mu Bijombo ku wa gatano habonetse mayimayi nyinshi ziboneka kuri Kirumba hita kuri Kirumba mu isoko zikoroga isoko ntiyarema neza abasirikare ba guverinema bazamaganye zije ahantu bita mu ishenge ziraharara ku wa gatano ku wa gatandatu zirahirirwa na harejo kwa karindwi zirahirwa ku cumweru abaye none mu gatondo mu rukerera zitera imihana ya Gahuna ziterera rimwe kandi ababateye mayimayi ziyobowe n'umumayimayi wavuye hakurya ya rwutera ahantu mucakira uza wita Ngarukiye. Ngarukiye agize igihe ahimba indirimbo avuga kuko azirukana abanyamurenge akabakura muri Congo wasanga yubuye iyo ntambara y'intego yo kwirukana abanyamurenge muri Congo.
Yakoza ku ruhande rw'abaturage b'abanyintu batuye muri ako karere ka Bijombo kari kuberamo imigwano batangarije ijwi rya Amerika ko intandaro z'iyi ntambara aturutse ku rupfu rw'umupasiteri w'umunyintu wo kwikibogeri witwa Karuba Juste wishwe arashwe mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 29 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2017. Nyuma abagwanyi ba mayimayi bayobowe n'uwitwa Ngarukiye bavuga ko mu iperereza bakoze bakeka ko ari abanyamurenge bamwishe. Amakuru abanyamurenge banyomoza bivuye inyuma
uwo mupasiteri wabo bakure kuvuga uwamurashu wari we ntibavuga ibintu badafitiye ubuhamya bakavuga umunyamurenge w'amurashu wari we inkiko zirahara kabizira abagabo barahari bakamucira imanza uwo mupfero yarashwe mu ijoro abamurashe ntibazwi nabubwabo bavuga kuko bamurasiye kuko aroga bakamurasira kuko yanyaza abagore babo barabivuze bo nyine babishira hagaragara kuko ari bo bonyine bamwirasiye azira ibyo ngizo kamunyamurenge yaroze kamunyamurenge yaroze yanyaza umugore nibo bamwirasiye hanyuma bavegeka kamunyamurenge nkuko batura babikora.
Tubamenyeshe ko mu gihe ingabo za leta ya Congo FARDC zikorera muri groupe ya Bijombo muri lokalite ya Kajembwe zageze ahitwa ku Kirambi guhosha iyi migwano abaturage b'abanyintu bo mu Gahuna bakaba bahungiye mu Ishenge n'abaturage b'abanyamurenge bo mu Gahuna no mu Kagogo ibo bakaba bahungiye iyi migwano mu mwana wo ku Mugeti. Ndadasengabo ku bwijwi rya Amerika
tuve muri Congo tuje yarusha kugeza ubu ntibirakunda ko haba inama n'abanyepolitike bose bari mu biganiro yarusha muri Tanzania. Umuhuza yari yifuje ko yogirana umubonano n'intumwa nkenya ziserukira leta y'u Burundi ariko navyo ntivyabaye hagataho uruhande rwa leta rwerekanye bimwe mu byo bemera ko vyoja mu masezerano. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Igikorwa cari kirindiranye ugishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro yarusha nticabaye ico naco kukaba kwaruko abanyepolitike bahurira hamwe mu nama ya bose bagahangana amasomo yandi ku bibazo nkora mutima. Ivyo bibazo navyo n'umutekano leta y'ubumwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ubutunzi imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ikibazo c'impunzi n'ibindi nkuko ibiro vy'umuhuza bivyemeza. Icatumye iyo nama itaba nuko ibiro vy'umuhuza vyiriwe biregeranya byongera bihindura inzandiko zatanzwe nabo banyepolitike mu rurimi rw'icongereza kuko ibyumviro byatanzwe mu Gifaransa. Umuhoza Benjamin Mukapa yashatse no kugira imibonano nabo banyepolitike mwibanga ariko ntivyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu batanu baserukira leta no mugabo muri ku butegetsi batanu baserukira batavuga rumwe na leta habe nabahoze ari abakuru b'ibihugu babiri Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Ico gikorwa cari gitekanijwe inyuma y'umutaga ntawemenye icatumye gisiba. Ico bikoze uruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize habona urwandiko rwerekana bimwe mu byo bemera ko vyoja mu masezerano azova muri ivyo biganiro biriko biraba rwatewe ku mukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Bavuga ko hari akwiye kwigwa uburyo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yotegurwa neza ku bwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abo banyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Urwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimwo ingingo mirongo ine na zibiri zirimwo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora, gushiraho icuka ciza ca politike, ingene amatora yogenda, umutekano w'abitoza n'ibindi. Ku vyerekeye ibwirizwa shingiro umutekano no gushiraho umugwi utegura amatora, urwo ruhande rweretse umuhoza ko ari ibibazo biraba ubwigenge bw'igihugu. Ikindi leta yemeza no gusubira kubahiriza amasezerano yarusha no gushiraho icuka ciza kigaruka n'umwizero mu banyepolitike. Ku vyerekeye ishigwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta baba bahunze n'abatahunze, leta isigura muri urwo rwandiko kuko bari uguhonyanga ibwirizwa shingiro rigenga igihugu rikanagena leta n'abayijamwo. Ku vyerekeye ubutunzi, leta iranegura ibihano vy'ubutunzi vyafatiwe Burundi n'amakungu, ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Leta isaba umuhuza gucafasha kugira ngo ibihano vyafatiwe Burundi biveho inyuma y'amasezerano. Ku kibazo c'impunzi, leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukora imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo. Ihamagarizo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse kuko umutekano wifashe neza mu gihugu, imenyesha ko bazokingirwa umutekano wabo. Leta ivuga ko atabanyepolitike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubutungane bwamaze kwerekana. Leta yemeje kandi kubandanya ifata ingingo zitera intege abo banyepolitike bahunze guhunguka nko kubafasha gutahukana amatungo yabo no kubakingira umutekano. Terence Ntayiraja arongoye intumwa za leta ari nawe ajeje ukibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu yerekana ko abarenga ibihumbi amajana abiri bamaze gutahuka harimwo n'abanyepolitike bakomeye. Leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro, kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha no guhagarika amajambo abiba urwanko yiyoturuka hose. Ikindi leta yemeza no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga. leta yifuza ko ibyo biganiro birangirana n'iyendwi hanyuma bigatahukanwa kubandaniriza mu Burundi gushika ubu umuhuza na nakimwe aravuga kuri urwo rwandiko gusa yagwakiriye amakuru twaronse nuko iyo nama ya bose yasibye kuri uyu wa mbere izo bakuru uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo bamwe mu bari muri ibyo biganiro babona ko biriko bigenda byikwega cane gusa hari nabandi bavuga ko umuhuza ariko harabyifatamo neza kuko ngo ashaka ko abanyepolitike aribo bitorera umuti w'ibibazo bafise. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya America.
Tukivuga kubiganira yarusha navuganye na mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru nyene aratubwira ivyo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bo bipfuza ko vyoja mu masezerano. Tumutega matwi.
Uruhande rw'abatavuga rumwe na leta nabo ugurwandiko rwabo rwahavuye ruja ahabona ku mugoroba w'ijoro nabo rero hari ivyo basaba ko vyoja mu masezerano kumure azosinywa. Bavuga bati umutekano wifashe nabi mu gihugu harabicwa abafungwa abanyuruzwa ame n'abatavuga rumwe na leta batotezwa bati byo hagara kandi bikaja mu rwandiko basaba kandi ko hoshibwaho umugambi wo gukingira impunzi no kuzitahukana hamwe no kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha. Bavuga bati kandi hojaho umugwi ugizwe na ONU abavuye muri ishami mpuzamakungu ONU ishami ry'ubumwe bya Afurika hamwe na kareka yase boja gukingira abanyepolitike bazoba bahungutse. Basaba kandi ko guhindura ibyiza shingiro byohagarara bwa vuba na bwango amasezerano yarusha ngo akubahirizwa. Basaba kandi guhindura amategeko atavugwa ko rumwe batanga karoro nk'itegeko rigenga umugwi CNTB itegeko rigenga umugwi Sever ubwigenge bwo gushikiza ibyimviro n'ibindi. Bakanasaba ko kandi ngo hari inzego zosubira gutunganywa ukundi gusya nk'igipolisi urwego rw'iperereza hamwe ngo no kurwanya ukudahana ibyaha cyane cyane ngo abari mu gipolisi mu iperereza ngo n'ugwaruka rw'imbonera kure barakora ibyaha ntibahanwa abure ngo bohanwa. Baranasaba ko jaho iyi sentare bise Hot Cour de Justice ngo ni sentare ruhasha yo hana abategetsi batandukanye bakora ibyaha. Baranasaba ko ngo imigambwe yasambutse yosubira ikegeranywa aha batanga karoro nka FNL, IPRONA, IPD n'izindi. Barasaba rero cyane cyane ko ngo hofungurwa abafunzwe bazira imvo za politiki cyane cyane bafunzwe ngo guhera muri 2015 cyangwa harimwo ifungwa za politiki hamwe no gwaruka ngo bafashwe bagafungwa. Bakanasaba ko rero ngo hohagarikwa kanakugwaho imitaye mpuzamakungu yatanzwe ikarungikigwa abatavuga rumwe na leta bahunze cyane cyane ibiri. Bakanasaba ko cyajyaho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri nyumba kumi bashyira mu ngiro ibyo bazo babumvikanye.
Wavuze ko bemera yuko bosubira bagasubiza ibiganiro bigasubira mu Burundi kandi ko boba bafise inteko zibacungera za ONU.
Oya, ibyo ni bisabwa n'uruhande rwa leta ruvuga ruti ibiganiro bice biva yarusha bitahukana kubandaniriza mu Burundi. Ariko uruhande rw'abatavuga rumwe na leta nabo bavuga bati ibiganiro bibandanye bibera hanze kandi binarangiriye hanze nyine kuko ngo niho bashobora kuba bafise umutekano kwiriye. Gusa basabye izo nzego mvamakungu ko bibaye ngombwa zoboja gucungera abanyepolitiki batandukanye bobo bahungutse kubera bo batinyira umutekano wabo.
Urakoze cyane gose Pierre Clavier niyo nkuru aho iyarusha. Tuve yarusha tuje mu Rwanda. Sentare ngikirenga mu Rwanda yarumvise urubanza rwa Private Edward Nzabahimana yahoze mu gisirikare cy'u Rwanda. Uregwa yaburanye yemera icaha cy'ubwicanyi mu gihe muri sentare nkuru ya gisirikare yaburanye agihakana. Icyo caha yemera ko yagikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri akiri umusirikare kimenyekana inyuma y'imyaka 12 mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 14. Eric bagira ubusa arabidusigurira.
Private Edward Nzabahimana uregwa icyaha cy'ubwicanyi yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu rukiko rw'ikirenga ari mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare. Yinjiye mu cyumba cy'urukiko arinzwe n'abasirikare babiri asobanura impamvu z'ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga. Private Nzabahimana yaranzwe cyane no kwicuza ku cyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bumurega. Yahamijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose araregwa ko igihe yarakiri mu gisirikare mu 2002 we n'abavandimwe be batatu bishe batemaguye uwitwa Steri Mukamusoni bamuziza amarozi. Yasobanuye ko intandaro yo gutemagura uwo Mukamusoni yakomotse ku marozi, kuko ngo akiva mu kazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasanze umugore yararoza abavandimwe bane buyu wahoze ari umusirikare barimo na nyirumubyara. Aravuga ko ubuyobozi bw'ibanze mu murenge wa Bwishyura mu burengerazuba bw'u Rwanda bwatumije inama rusange bubazanya kwigendera Mukamusoni niba koko ibyamuvugwagaho ko yarugaga byari ukuri, maze ngo abasubiza mu magambo agira turusa ku rw'ibikeri ntirubuze uvoma kuvoma. Ibi ngo byateye ubuyobozi bw'umurenge kwirukana uwo wakekwaga hamaruza ajya kubi wabo yavukaga. Private Nzabahimana avuga ko nubunda uwo mugore yavukaga ariho we n'abavandimwe be barimo François Utabazi bamutemaguriye. Yagize ati sindi kwigamba twaragiye turamwica rwose ndicuza mbikuye ku mutima. Yavuze ko yajyanye n'abavandimwe be mu gicuku, umwe yamutije ikoti ry'imvura ryambarwa n'abasirikare ku burinzi, nawe ugafite imbunda nambaye impuzankano za gisirikare. Bagezi wabo banyakwigendera ngo barasuhuje abavandimwe b'uyu mudemobe bahita binjira mu nzu ngo basohore Mukamusoni. Aho kumusohora ngo bahise bamutemagurira mu nzu, ndetse na nyina wa Mukamusoni ashatse kubarwanya bamutema ukuboko n'ibindi bice by'umubiri. Umucamanza mu gusobanukirwa ubujurire bwe yabajijure bw'icyasaba urukiko. Mu ijwi ryuje ikinega Private Nzabahimana yagize ati ndasaba urukiko guca inkoni zamba bwari ubwa mbere nkuru icyaha cyarandiye kimbuza amahoro ku buryo byamviriyemo ihungabana. Maitre Blandine umupfasoni yabwiye urukiko kuwo yunga nira ku mwuzo wa mbere atabashije kwihana no kwemera icyaha mu rukiko rwa gisirikare. Avuga ko yajuriye agamije kugaragaza ukuri kw'ibyabaye kugira ngo urukiko rumugabanyirize ibihano kandi ntazafatwe nk'uwihaniye. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Kapiteni Theoneste Mvuye Kure bwabwiye urukiko ko ibyo uregwa arimo akora ari cyo bwisa amatakira ngoyi, bwavuze ko kuba yemera icyaho ubwabyo bihagije. Buravuga ko uyu wahoze ari umusirikare muri RDF imvugo ze zikomoka ku gutinya ibihano. Kapiteni Mvuye Kure yavuze ko icyaha aregwa yagikoranye ubugome buteye ubwoba. Aramushinja ko we n'abavandimwe bakoze ibyaha bishingiye ku gukeka amarozi gusa. Ubushinjacyaha buravuga ko nyina wa Mukamusoni nawe bamusigiye ubumuga bukabije kubera uburemere ibyo bakoze byagize, bugasaba ko Private Nzabahimana atagabanyirizwa ibihano. Uregwa aravuga ko kujurira ibihano by'umucamanza yabikoze nyuma y'amezi atatu atari yakariwe n'uburoko. Yavuze ko ari umutima nama umucira urubanza mu mvugo y'Ikinyarwanda yuje ikiniga atubuga ubutisubiraho bubyara ububwa. Byasaga no kwatura ibi bimenyerewe mu nsengero kuri bamwe mu bakirisitu. Yakomeje agira ati ibyo nakoze byagize ingaruka ku muryango nabikoreye ndetse n'uwanjye, nkaba nsaba imbabazi Perezida wa Repubulika. Ati kandi bacamanza mbatumye kuri Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu munsabira imbabazi. Ati nsabye imbabazi umuryango wa nyakwigendera, mbikuye ku mutima nsabye imbabazi ingabo z'u Rwanda RDF. Natatiye igihango nkora ibihabanye n'indangagaciro na kirazira. Ati nsabye kandi imbabazi ubushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'urukiko rukuru ntabwije ukuri kw'ikubitiro mburanamaka n'ibyaha. Umunyamategeko umwunganira yasoje asaba ko kwemera icyaha kuregwa urukiko rwabiha agaciro kandi rukemeza ko ikirego cy'ubujurire cyahabwa ishingiro. Wakwibaza uti kuki wari umusirikare yakoze icyaha mu 2002 akiri mu kazi nk'uko abyemeza, kikazamenyekana mu 2014 akiri mu nshingano nyuma y'imyaka 12. Amatariki agaragaza ko Private Nzabahimana w'imyaka 35 ukomoka i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yinjiye igisirikare mu 2002. Avuga ko yahise yoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaruka mu 2002, umwaka yemera ko yakoreyemo icyaha. Akimara gukora icyaha avuga ko yasubiye mu kazi ariko abavandimwe be batatu barimo François Utabazi barafungwa ariko bemeranya ko batazamuvamo. Buri umwe inkiko zamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 10 ubu barangije ibihano. Mu 2005 Private Nzabahimana yasezerewe mu gisirikare, naho mu 2013 aravuga ko yoherejwe mu butumwa bw'akazi Darfur muri Sudani. Ubutumwa bw'akazi rero ngo nibwo bwabaye intandaro yatumye abavandimwe be bakoranye icyaha bamuvamo. Yabwiye urukiko ko baketse ko yatahanye miliyoni 12 z'amafaranga kandi bamutegeka ko ahabura umwe miliyoni imwe imwe. Aremeza ko yari yazanyeyo miliyoni 2.5 kandi ko abavandimwe bakoranye icyaha bari batatu atashoboraga kubakwira. Ayabimye ngo bahisemo kumutanga mu nzego z'ubutabera mu 2014 urukiko rwa gisirikare rumuhamye icyaha rumuhanisha igifungo cya burundu. Nyuma yo kumva imiburanire y'impande zombi, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga zatangaza icyemezo ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2018. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755, kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Robert Mugabe yeguye mu cyumweru gishize nyuma yuko inteko ishinga amategeko itangije inzira zo kumweguza bagashyira iherezo ku myaka 37 ayoboza Zimbabwe igitugu ni ibintu umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Rex Tillerson yise amahirwe ahambaye Zimbabwe ibonye yo kugendera mu murongo mushya Mugabe yatorewe kuba ministri w'intebe wa mbere wa Zimbabwe mu 1980 aza kuba president. Yabaye president nyuma y'amavugurura mu itegeko nshinga mu 1987 rishyizeho uyu mwanya. Yarakiri president kuva ubwo. Ku butegetsi bwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamunenze guhonyanga uburenganzira bwa muntu no kutagendera ku mategeko kandi n'umuryango mpuzamahanga wahamagariraga guverinoma ya Zimbabwe kwinjira mu mitegekere ishingiye kuri demokarasi. Emerson Mnangagwa wari vice president wa Mugabe akaba ari nawe wamusimbuye arahira yasezeranye ko ari intangiriro ya demokarasi itajegajega. Mu itangazo Rex Tillerson yasohoye yaravuze ati uku kwegura kwa Robert Mugabe uyu munsi winjiye mu mateka muri Zimbabwe. Dushimiye cyane abanyazimbabwe bahanitse amajwi bakavuga beruye kandi mu mutuzo kw'impinduka muri Zimbabwe zari zaratinze. Umuvugizi wa Departement y'Amerika Heather Nauert we yaravuze ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye kandi zitegereje amatora aciye mu mucyo no mukuri. Abaturage ba Zimbabwe bavuze bashikamye ko bashaka ibihe bishya barambiwe uguhezwa kwa Zimbabwe kw'igihugu cyari gikeneye gufatana urunana n'umuryango mpuzamahanga. Ahazaza ha Zimbabwe n'ubundi hagombaga kugenwa n'abaturage bayo. Umunyamabanga wa Leta Rex Tillerson yarongeye aravuga ati turasaba abategetsi ba Zimbabwe gukora impinduka muri politiki no mu bukungu bikenewe kandi biha abanyazimbabwe icyizere cy'ejo hazaza. Izi mpinduka nizibaho tuzakomeza gufasha abaturage ba Zimbabwe. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Zimbabwe Harry Thomas yavuze ko umubano wa hazaza ha Zimbabwe President Mnangagwa na Amerika hazaterwa n'izo mpinduka. Ati uyu ni umunsi mushya amahirwe kuri president na guverinoma ye yo kongera gusubizaho itegeko nshinga rya Zimbabwe ryo mu 2013 ryari ryiza kandi iki ni nacyo tuzababwira. Ni itegeko nshinga ryawe ribumbatiye amahame ya demokarasi wararishyigikiye ubwo wari ministri w'ubutabera n'igihe wari vice president. Ni ry'abaturage bawe risubizeho kandi Amerika izabona aho ihera ifatanya namwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuterankunga w'imena wa Zimbabwe mu bijyanye n'iterambere n'ibikorwa by'ubutabazi. Mu mwaka ushize honyine yatanze miliyoni 253 z'amadolari y'Amerika. Rex Tillerson yongeye gushimangiza amagambo ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye byimazeyo Zimbabwe irangwa n'amahoro, demokarasi kandi ikungahaye.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye mwese mwateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ndashimiye Fasil Gebeyehu yagiranyije ibiganiro n'amakuru tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro i Washington DC mwari muteramanye na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.